Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Tuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindi ubasuhuza. Mu Burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Bamwe mu Barundi b'impunzi mu miji yo mu Rwanda baritegura guhunguka, ariko hari abandi bumva igihe kitaragera.
Umugabo ni waza gucura rero tutashe Burundi butadukeneye nigoreka kutunyuruza na twebwe na mutekano liyo.
Uyu numwe mu Barundi b'impunzi babi Kigali mu Rwanda. Abarundi barenga 280 ejo barahungutse bava mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, naho abandi barenga 500 barimo baritegura gutahuka bava mu Rwanda. Umuryango w'ubukungu Afrika y'Uburengerazuba CEDEAO uriga uko wakuraho ibihano wafatiye igihugu cya Mali. Aya makuru nandi twabateguriye ni mukanya gato, ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Ndakibateguriye kandi ndakibagezaho mfatanyije na Mukbil ya Barol, buri wese ariwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi. Aloyse Bigirimana, mikoroni yawe.
Urakoze Thomas. Umuhuza yarungitswe n'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihurikiyemo ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Uburengero CEDEAO, yavuze ko bisa n'uko bagiye gufata ingingo ku munsi wa gatanu yo gukuraho ibihano by'ubutunzi byafatiye Mali inyuma ya kudeta yabaye mu kwezi guheze. Ibihugu bya CEDEAO byugaye imbibe zose zibihuza na Mali, hamwe no guhagarika guhanahana ibidandazwa. Abasirikare basabye muri iyi ndwi kw'ibyo bihano bikurwaho inyuma yaho wahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi Colonel Bahindaw agenewe kuba umukuru w'igihugu w'ifata kibanza mu mezi 18. Perezida w'ifata kibanza itegekanijwe ko arahira muri uyu mwanya kuri uyu wa gatanu, mu gihe umukuru w'ako kagwi Colonel Amis Goita azobicegera ciwe iby'ifata kibanza. Jonathan yagiye muri Mali kwa gatatu kwirabira uko byifashe. Yavuze ko CEDEAO igiye gufata ingingo kuri ibyo bihano. Yavuze ko iryo shyirahamwe atanyungura ifise cyo gukandamiza igihugu kibanyi mu muryango mu bihano. Ariko Jonathan yongeye koko Perezida wa Ghana Nana Akufo-Addo ari nawe arongoye CEDEAO muri iki kiringo ari wazotangaza iyo ngingo. Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari yavuze ko abantu 23 barimo abanyeshuri bafuye igihe ikamyo yikoreye igitoro itembeye igace ya kumuriro kuri uyu wa gatatu mu ibarabara hagati mu gihugu. Amasanganyo y'amakamyo arakunze kuba mu mabarabara adafashwe neza muri Nigeria. Perezida Buhari ahanura abakoresha amabarabara kwisunga ingingo z'umutekano kugira birinde amasanganya nk'ayo muri kazoza. Umumenyesha makuru yahashitse iryo sanganya rikiba yavuze ko iyo kamyo yariko iva mu gisagara cya Okene ijya mu buraruko bw'igihugu igihe ifire yayo yanka gufata ishitse ku ibarabara rikuru riva Irokoja rija Abuja. Leta Zunze za Amerika kuri wa gatatu yaratangaje ibihano bishyashya kuri Kiba bigamije kuzibira iminyuro leta ya Kiba icishamwo amafaranga. Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko ibyo bihano bibuza Abanyamerika kuba mu nyubakwa zegukira leta ya Kiba no kurangurira amatabi n'inzoga muri icyo gihugu. Trump yongeye gukaza ibihano byari byatezuwe n'uwamubanjirije Barack Obama. Ibi bihano bifashwe mu gihe Perezida Trump n'umukeba wiwe muri politike Joe Biden bariko barondera kwigarurira amajwi menshi muri leta ya Florida mu gihe hasigaye indwi zitandatu ngo amatora abe. Leta ya Florida iha abahanuzi ba Perezida Trump bibaza ko gufatira ibihano bikomeye Kiba bishobora kwakirwa neza n'abanyagihugu baho benshi bamuka muri Kiba. Abategetsi muri Afghanistan bavuze ko batalibani bagandaguye abapolisi 28 mu mirwano yabaye mu manuko gico gihugu. Umutegetsi umwe muri ako karere yavuze ko abatalibani bagandaguye abo bapolisi inyuma yuko bishikanye ariko abatalibani barabihakanye. Ubwo bwicanyi bwabereye mu karere ka Gizabe mu manuko bw'intara ya Uruzgan ahamaze iminsi haba ugutana mu mitwe gukomeye. Zergai Ebadi umuvugizi wa Buramatari w'intara ya Uruzgan yavuze ko abatalibani bahenze abo bapolisi 28 ko nibishikana ku munsi wa kabiri bazobareka bagataha mu ngo zabo, ariko yavuze ko bamaze kubambura inkoho baciye bicwa bose. Ubufaransa bwasabye ejo kwa gatatu kw'amakungu ahagurukira rimwe kugira hashingwe leta nshasha muri Libani mu gihe abanyagihugu bariko barasaba ko haba ibihindutse inyuma y'igisasu cyaturitse ku kivuko cy'i Beirut. Umushikiranganji w'Ubufaransa ajejwe imigenderanire n'amakungu Jean-Yves Le Drian yavuze ko abanyepolitike muri Libani batarabasha kumvikana gushinga leta nshasha. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron amaze kugendera Libani kabiri inyuma y'iryo sanganya. Leta z'Ubumwe za Amerika yo na Arabia Saudite bariko baragabisha Ubufaransa ko buriko burashaka iyo leta nshasha yoza yegamira umuhari Hezbollah usanzwe ushyigikiwe na Irani kandi ubonwa na Amerika nk'umuhari w'iterabwoba.
Aloyizi Bigirimana, urakoze. Nshuti zacu, mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nimudukurikire no kuri YouTube na Facebook VOA Radio yacu. Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Ni cyanyu
ku mupaka wa Gasenyi Nemba Rwanda n'Uburundi barimo barahererekanya abarundi n'abanyarwanda bari baraheze mu bihugu byombi nyuma y'ifungwa ry'imipaka ryatewe na COVID-19. Aha ku mupaka wa Gasenyi Nemba kandi niho icyiciro cya gatatu cy'abarundi barenga 500 baza kunyura bahunguka bava mu Rwanda mu nkambi ya Mahama. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru uraho ngaho igasenyi Nemba. Bimeze gute?
Ego cyane Thomas Kamirindi, hano ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugabura Rwanda n'u Burundi hari abarundi batari bake bari buganiwe mu Rwanda bugaranywe kubera ikiza cy'umugera wa corona 19. Abo rero ukinugiye bakaba bemerewe gusubira mu gihugu iwabo, bari bamaze igihe babigerageza ariko byari byaranse. Ubu rero bagiye mu serukizi bw'u Burundi mu Rwanda i Kigali maze barabemerera bagira urutonde rwabo bakaba baje mu modoka kare zishika zine zuzuye barenga 80 bose. Bakaba rero baje kwakirwa hano ku mupaka wa Gasenyi Nemba baterewe ibidodo mu byangombwa byabo mu mapasiporo n'amaresepase yabo, bakaba rero muri kino gihe bariko barambuka umupaka. Ariko rero ku rundi ruhande naho hari abanyarwanda bari bugaraniwe nabo mu Burundi kubera ikiza cy'umugera wa corona 19 nyene nabo nyene muri kino gihe bariko barambuka bariko barajabuka baza kuri ku ruhande rw'u Rwanda nabo bakaba barenga 50 nabo nyene bakaba bakiriwe hano kuri uno mupaka wa Gasenyi Nemba. N'igikorwa rero nkuko twabibwiwe n'abayobozi n'abategetsi bari ngaha kiriko kigenda neza guhererekanya canke guhanahana abanyagihugu bari buganiwe mu gihugu kimwe mu Rwanda canke mu Burundi kubera ikiza cy'umugera wa corona 19. Bagwiriyemo abari bagiye kwivuza cyane cyane abarundi bari bagiye kwivuza mu Rwanda canke bari baje kumvuza akazi canke bari baje na kubyerekeye imanza zitandukanye ubugeni canke ibindi, bakaba rero bari bugaranywe kubera icyo kiza cy'umugera wa COVID-19. Bamwe muri bo twavuganye batubwiye yuko bagiye kubona basubiye mu miryango yabo. Hari nk'umufasoni yatubwiye ati jewe nasize abana bakiri bato none muri kino gihe ngiye gusubira kubaraba nongere ntunganye n'udukorwa two mu rugo.
Niko sekrave ahongaho gasenyi nemba yego urahabona abo bantu b'abanyarwanda n'abarundi bari baragotewe mu bihugu byombi kubera imipaka yafunzwe biturutse kuri COVID-19 ariko rero hari n'abarundi barenga 500 umutegereje aho ngaho gasenyi nemba bahunguka bava imahama
Thomas nkuko bivuze ni hano nyene mukanya haja kwakirirwa impunzi z'abarundi zari zahungiye mu kambi ya mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda bakaba bari ko baraza muri kintu gihe bagera ku 511 ni gice kigira gatatu c'abarundi bahungutse mu kiringo c'ukwezi kumwe abagiye guhunguka bakaba barenga gato 2500 nawe nyene mukanya turabarindiriye kugira ngo baje kirigwa kuri no mupaka wa gasenyi nemba abajabuke bagende mu Burundi bakaba nkuko tubibona hakurya ku mupaka w'u Burundi ku gice cy'u Burundi baje kwakirwa n'abategetsi batandukanye amakuru dufise nuko nkuko abambere byagenze baje guca bajanwa bikambi y'agateganyo ya Songore iri muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi aho bamara iminsi itatu bariko bigi ibiri cyangwa itatu bariko bigishwa gukunda igihugu bongera bahabwa n'ibindi bizobafasha kugira ngo basubire mu miryango yabo munyuma bagaheza bagatwagwa iwabo ariko rero hari nabandi baba batiyandikishije kugira ngo batahukanwe tubabona nabo nyene hano ku mupaka nabo bita mu gifaransa hashtag ibita ngo ni de la patrie spontane nabo baba hagufi ngaha hano muri kano karere ka Bugesera cyangwa Kigali bakumva abiwabo bagenze babatahutse nabo bagafata ingingo yo gutaha abo rero nabo barindiriwe ko bashobora kwakirwa nkuko byagenze mu bice bibiri biheze abandi abarundi nkabo biyumva bashatse gutaha bagaca baza hano ku mupaka baraki kwa bagata hano rero niwe turi Thomas Kamirindi amakuru arambuye turaje kuyashikiriza mukanya kari imbere abo barundi nabo bandi bahungutse bavuye mahama bamaze gushika hano
Pierre Claver niyo nkuru urakoze komeza kandi utubwire uko HCR ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi itegura gutahukana abarundi b'impunzi baba mu miji yo mu Rwanda
Ishyirahamwe mpuzamakungu gitaye impunzi HCR ryabwiye Ijwi Amerika ko ari impunzi z'Abarundi ziba mu bisagara zitari nke zimaze kwiyandikisha zisaba ko zotahukanwa mu gihugu nk'uko n'abandi bava mu ikambi ya mahama bariko baratahukanwa umuvugizi wa HCR Elise Vireshalane nta gitigiri ntabanduka yashimye gutanga kuko kubwiwe igikorwa kikibandanya yamara yemeza ko bangana n'abazotahukanwa ku nshuro imwe nabo kenshi bakaba baba barenga gato 500 icyo bikoze umuvugizi wa HCR yamenyesheje Ijwi ry'Amerika ko abenshi arabari bahungiye mu gisagara cya Kigali hakiyongera ko n'abari mu yindi miji nka Nyamata na Huye ari naho hari abarundi benshi HCR rivuga ko ririko riregeranya imyidondoro y'abo barundi bifuza gutahukanwa ku gushaka kwabo kugira ngo nabo bazohunguke vuba rizoba ryambere hatahukanywe impunzi z'abarundi ziba mu bisagara kuko abarenga igihumbi bamaze gutahukanwa mu bice bibiri kuva mu mpera z'ukwezi guheze bose hamwe bavuye mu ikambi y'amahama abo bifuza gutaha basigura ko amahoro yagarutse aho bari bahunze bava
mbona vraiment mbona nini ntoyanga ubuzana bwo kungwa cyane avuga ati kumbe ari okazi yo kuzaba umuntu yose no mu kazi kore mambo zo zaba bugoye ngaha ko nabona n'abantu bari bakatubwira ati nego ntago stress yo mutekano ntabwo iri garaza cyane abakazi baratubwiye ati mutekano ku mitumba vraiment nta kibazo ati tari raporo ya demire kenze ne na za dena seze viraruta kure mu nta kibazo ntango ntabwo ntabwo bazikiza nta kintu ntabwo bakimara tereta abantu ko babonye kose ryo batino batinengeze nta birasumbana nta kondi nyane kabi bya ino mutega no baba hatye cyo baba twaye cyo cyangwa ne mata go abantu zanya bure no bacora aragaruka kireke bintu z'ibitero mu minsi bice bitangura kuba yo mugana byo bona ko bakina cyo bitwaye cyane n'ibintu bisanzwe
Nubwo biruko harabandi baba ikigali babona ko ataragera ko batahuka kuko bumva mu mitima yabo bataratekanirwa kandi kubgabo umutekano muke bahunze utaragaruka
natwegwe twahunze atari Burundi bwati muko umugore yawo kanye umugabo ni waza gucura twebero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe nta mutekano uriyo kwari kubanza gutora inyishu irama
ubwambi n'abasaba ko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu igihugu bashobora gutaha bameze neza
haise yagarigira ko rikamenyesha ko ku munsi wa kane wigendwi itariki 24 z'uku kwezi ikindi gice cy'abarundi barenga 500 bazotahukanwa haise rivuga ko hashobora kuba harimo abazoba bavuye i Kigali ni Mahama ku ruhande rwa Burundi hoho bemeza ko abotahuka bose uko buba bangana boronka aho bashikira kuko ibibanza bikwiye byo kubakiriramo byategekanijwe Pierre Nkurikiye no muvugizi w'ubushikiranganje bw'intore hagati mu gihugu no umutekano ushinzwe impunzi yabibwiye ijwi rya Amerika mu ndwi iheze aho yari ko yakira igice kigira kabiri cy'abarundi bahungutse
tukifuza rero yuko zobandanya ziza kandi ziza ari nyinshi ko mu Burundi ntambamye ari mwe vy'ikibanza harabavuga ngo kibanza dufite cyo kwakira abantu bake isivyo dufite ibibanza bibiri icisongore gishobora kwakira abantu 600 dufite n'iciki nazi gishobora kwakira abantu 1200 kuvuga ko nubwo boze arimo ari 2000 cyangwa 3000 twoshobora kubagira na nkomanza kugira ngo impunzi zose z'abarundi zitahukanwe mu gihugu cyabo cy'amavukiro baze basubire mu miryango yabo basubire mu matongo yabo basubire mu buzima bwabo babandanye ubuzima bwabo
nubwo hari abariko barahunguka hase rivuga ko u Rwanda rugihaye indaro abarundi barenga 72,000 bahatse indaro Pierre Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
abana b'abarundi b'impunzi mu nkambi ya Nduta muri Tanzania bafite ibibazo bikomeye byo kwiga umunyamakuru wacu mu gihugu cya Tanzania James Jovin yaganiriye na bamwe mu banyeshuri n'ababyeyi babo mu nkambi ya Nduta
kamwe kagatanu ngahinduta hariho abana babakobwa twahora twigana bamwe baragiye ku bagabo abandi nabo baratwaye inda abandi nabo bari inyuma y'ibikiki gukora akazi abandi nabo babakobwa nyine n'abahungu bose baragiye inyuma y'ibikiki gukora akazi kubera ko atanyigisho zihari dutiga atari bafise ibikoresho by'ishuri atamuzu n'abajya biga mu mashuri makuru badafise ibyo batwarira mama kai bafite ibikaye byinshi biharakenewe ishakoshi mama kai n'amakaramu hariho nyine n'abahebye kubera badahuza n'abarimu nyine nengo na mwigisha nabi batahujije bakihebera aca harya bariko barigisha akaguma mukubita nyine akavamo yihebera
dusaba turasaba ariko ho kwitwa inyigisho tukaguma twiga inyigisho zo kuguma twiga abandi bagoma baheba bagenda kubagaba batwara inda z'ishuri kandi turonke n'imfashanyo zo kuguma twiga turonke ubumenyi rero ubwenge bugashyira bw'abantu karusha tukuma duhura n'ibibazo
ibitigiri by'abatwaye inda nibyo by'isi kubera ubuzima ari bubi cyane icyo dusaba UN twoyisaba ko yo tugwiriza ibyigwa kandi turagira impungenge kuko abarimu baguma bidoga ko babahemba amahera makeya
hanyuma kore turasaba n'imfashanyo nyene kugira natwe tujye turaronka ibindi nyene bitandukanye nka niforome ibirato amakaye amashakoshe munyere wo gutwaramo amakaye nyene n'ibindi nyene bisa n'abandi baronka natwe tukaronka mu bandi
barahuye n'ingorane ku kubera benshi bace barongorwa abandi baraheba ishuri izo ngorane bahuye nazo to ni benshi rwose kugira n'ibice bitanu ku ijana
nta bikoresho bafise na cyane cyane nka bijya bikoresho babaha by'ishuri ntabyo babaha twasaba ahubwo ko bafasha bakabaha ibikoresho
ibikoresho byo byo ntabyo bafise ku kubera ngaha mu mpungiro bo bironka gute kana ta umuntu aronka gahera ibikoresho byo bashobora kubihura kandi urabona haraheze igihe badahabaha n'ibikoresho nyine bakoreramo
abandi nabo baragiye inyuma y'ikambi kurondera amahera ngene bobaho abandi nabo ugasanga baguma bahura n'ingorane zitandukanye zo ngaha mu nkambi ko ngaha mu nkambi dufite imisoro itandukanye hari igihe ashobora kuzakondera ugasanga kabwati ko niga reka cye nirongorerwa benshi rero bararongo benshi ngira usanga ari ubuzima nyine bw'abacyanjye bose baraheba ko ngaha mu nkambi biragoye ariko ishobora kuba umubashyira ugasanga urabuta gasitawe cyangwa urabuta utuvuta rero umaze kuronka umubashyira avuga ati reka ndagutwara ufite kwibana ugaca usanga urahisemo kugenda nka bamwe nk'amakaye yarabahera ajanye n'amakaramu abo gicyo saba nuko abanyeshuri bapokeza ikoresha byo gukoresha ugani baje maze guhura n'izo ngorane bahuye nazo mu gihe bari batashe muhira
kuko urashobora kwicara muhira ugasanga uri kugeragezwa n'ibintu byinshi bivanye n'ukuntu wahora ufatirwa ku ishuri abanyeshuri benshi usanga benshi muri bo bararongowe bataragera abandi bakarongora bataragera kubera n'ingorane z'uko batari ku ishuri kandi bivanye n'ubuzima bubi
ejo kuwa gatatu abarundi barenga 280 bari mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baratahutse umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira arakomeza kuri iyi nkuru
izi mfunzi zatahukanywe uko ari 287 na 7 zinyuze ku mpaka wa Gatumba ni zimwe zagerageje gusubira mu gihugu cy'u Burundi ku mbaraga zinyuze ku mpaka wa Kaberagure na Kavimvira ico giye zaje gusubizwa inyuma n'igipolisi cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibifashijwemo na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Uvira kuba izi mpunzi zatahukanywe zivuga yuko ari ibyishimo byinshi kuri zo kuba zisubiye mu gihugu kuko aho zari zisanzwe ziri mu nkambi z'agateganyo zasange na Kavimvira zari zihafitiye ubuzima bubi burimo gufungura nabi ndetse no kutigisha abana n'itegeka consulate na Geraldine Niyonkuru bavuye mu nkambi y'agateganyo ya Kavimvira bagiye mu ntara ya Kibitoki bahamya yuko ari ibintu bidasanzwe kuri bo kuba bongeye gusubira mu gihugu cy'amavuko nyuma y'umwaka n'igice bari bamaze mu buhungiro
cyane ndabishimye cyane kuba nashe mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi cyatwibarutse abashimiye nyakuba umukuru w'igihugu cy'u Burundi atwitayeho akatwiyumviraho batugorewe muri Kavimvira sikora rigaravie tukikora mu cyangwa gikora amafaranga 50 twari tugwaba cyane twajyanwe ku munsi twaduhangayitse Basi tutashe twararusha tani cyo tuzobasha gukora mu rugo rw'iwacu. Nkabananga kumusaba yongera kwa twita yo twega dutashe. Yitona basigaye muri Kavimvira. Mbesha abanye dutashe basigara bararira. Nukuri ndashimye Imana yoba idukuye mu mpangu gwa hanseri ndashimye Imana nukuri turashimye cyane kandi hariho nabandi bantu basigaye twifuje ko bo mugire uburyo bwose nabonye bazo dusange mu gihugu cy'u Burundi twari duhangayitse twari tubaye nabi none turashimye umubyeyi wacu leta mbyeyi yatwitayeho mu Burundi mbere nitumukomera amashyi yaduhamagaye kwiyo tutaye mu gihugu cy'u Burundi kiwe Imana imuhezagire yongere ahezagirwe rwose
Enoke ndayishimiye nawe n'umwe muri aba barundi batahukanye yemeza yuko ari ibyishimo kuri bo
ndishimye cyane muri aka kanya nino saha mbona turiko tururira amamodoka kugira ngo badusubize iwacu abanezerewe cyane rwose kuba ngomba kongera gusubira kubona igihugu cyacu cy'amavukiro aha twari tubayeho nawe mu buzima bubi twari dutunzwe no kwikorera amagaravie kari tuzaye kwikorera imicanga abana bacu nabo bari batunzwe no gusega hamwe n'abadamu bacu ubu rero kubera ko tuvuye muri ubu buja twarimwo turanezerwe cyane
Foste Bastenti Bangana n'umunyamabanga w'uraho muri ministeri y'intwaro y'agati mu gihugu cy'u Burundi yavuze yuko abo barundi batahutse banyura mu kigo cy'agateganyo cya Gatumba bagapimwa virusi ya corona nyuma bakaza gukomereza mu ntara bari basanzwe batuyemo mbere yuko bahunga uyu muyobozi wari waserukiye leta y'u Burundi ku mpaka wa Gatumba asaba izindi mpunzi guhunguka zikare ku bwoba
ndababwiye nti karibu bose twebwe turi pre kubakira murabona urongoye bisata cy'impunzi ari hano abahasire badufasha mu bindi bari hano igipolisi cy'ubundi kiri hano bose intwaro turi hano nta yindi jambo dufise mu kanwa atari jambo rimwe ryiteka duko dusaba yuko aba bavukanye bacu aba bene data bose batahuye nawe ndi kanatsinda batashi wabo none utashi wanyu umva hari hano hajoshe haruta aho si wanyu muhira umuvyeyi yakira umwana ateze kumwakira neza nakamwenye mbese twebwe turabiteze cyane n'ubu ariko barateba kuko ni umunsi mukuru
mu kwezi gushize kwa munani hari impunzi zimurongwe no mu rusenda zagerageje gutahuka ariko bazisubiza inyuma niki wazibwira
oya abantu bose navuze ntituze tuja muri byinshi umurundi wese ari muri Kongo mbese sino muri Kongo wese kuko iki gikorwa turiko tugikora mu mafrontiere yose
ku Rwanda rw'umuyobozi wa seri muri Uvira na Fizi Bwana Samba Fara avuga yuko biteguye gucura izindi mpunzi z'abarundi ziyandikishije gutahuka ariko ntiyasobanuye igihe bazazitahukana ndetse n'umubare w'izizatahuka. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gitahukanye izi mpunzi z'abarundi mu gihe ibihugu bya Tanzania n'iby'u Rwanda nabyo bikomeje gutahukana izabihungiyemo. Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika Uvira.
Banywanyi bakunze ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yafite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 27,325, 9,685, 9,815, n'11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 17,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 10,070, 13,630. Ni ijwi ry'Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Mu Rwanda, Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu irasabira Paul Rusesabagina uburenganzira bwo kuvugana kenshi n'umuryango we n'abavoka be. Umuyobozi w'iyi komisiyo, Madame Mukasine Marie Claire, yaganiriye na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Komisiyo buriya mu bikorwa by'ingenzi ikora buri gihe isura ahantu hafungiye abantu bijyanye by'umwihariko na Bwana Rusesabagina kugira ngo turebe nawe aho ari, aho afungiye, niba ubwo burenganzira bwe bwubahirizwa. Kandi rero komisiyo ibikora ishobora kubikora ibyibwirije, ishobora kubisaba yabisabwe n'umuntu watabaje cyangwa se n'andi makuru yagiye ibona cyangwa yumva hirya no hino ikabifataho icyemezo cyo kubigenzura. Nitwe twabyibwirije kuri Rusesabagina, twarabyibwirije muri rwa rwego nyine rwo kugenzura imibereho y'abantu bari ahantu bafungiye. Kandi ibyo tugenzura buriya tugenzura imibereho y'umuntu ufunze, tukareba niba amategeko ateganywa mu mifungire y'umuntu yarubahirijwe, niba yaramenyeshejwe ibyo aregwa, niba yaragize uburyo bwo kubona umwunganizi kandi umwunganizi yihitiyemo. Ibyo byose turabireba, turabikurikirana, tukanazabigeza no ku ndunduro iyo tubona ari ngombwa.
Nkasanze iki rero harimo umwe mukoreye ubuvugizi na buri mwe bitubwira
mu bijyanye n'imibereho ya Bwana Rusesabagina. Twabonanye nawe mu cyumba cye ndetse mu muhezo, kuko niko amategeko abitwemerera. Ibindi bihe byose nabo dusura wenda turi kumwe nawe, icyo twarebaga cyane naho ari icyumba arimo kimeze gite, se gifite umwuka uhagije, se gifite urumuri ruhagije, ese gifite isuku n'ubwiherero. Twaramubaje tuti se nta cyifuzo ufite, wenda icyo wifuza cyarushaho kugenda neza. Ibintu bibiri yatubwiye nuko yaratubwiye ati nibyo mfite, baranyorohereje kuvugana n'umuryango wanjye, atari ko byiyongereye byarushaho kuba byiza, ati nkaba navugana nawe kenshi. Ikindi yatubwiye ni ikijyanye n'abavoka be, yabatabavoka ndabafite turabonana tufatanya ku bijyanye n'urubanza, atari ko nifuza ko twajya tugumana umwanya urenze uwo tuba turi. Tumaze rero kubonana nawe twabonanye n'abahagarariye RIB na polisi, tubagerezaho ibyo twabonye kandi tubabwira n'ibyifuzo bye, tubasaba yuko babiha agaciro bakabizirikana.
nuko ko mukwicana no kumuntu nyine amategeko yubahirizwa yaba ajya mu bigenza cyangwa ubushinja cyaha ni kenshi havuzwe ko uko yafashwe habayeho gushimutwa byo byo mwabirebyeho mwarabiganiriye mwasanze byemeza bite
ku bijyanye n'icyo ngicyo ntabwo twakiganiriyeho icyo yatubwiye gusa nuko uko akigera mu maboko y'ubushinja cyaha mu minsi ya mbere ko atarafashwe nk'uko afashwe muri iyo minsi nk'iminsi itatu ya mbere nibwo yatubwiye ko atarafashwe neza yego rero yatubwiye ati bigitangira nk'ibyari byiza atari ku ngubu bimeze neza
yababwiye ko bigitangira haburaga iki
bigitangira yatubwiraga yuko atari yisanzuye neza kandi we yatubwiraga ati ntabwo nari ndi mu mapingu ati ndetse naho narindi ntabwo nari mazi neza ubundi twebwe turagenzura tuvuga ibyo twabonye ariko nk'ibyo yatubwiye nta buryo bwo kubigenzura twari dufite kuko ntiyanatubwiye ati nari aha ariko
ntabwo yagarutse n'ukuntu yafashwemo kuko umuryango we
ibyo kuko yafashwe ntabwo yigeze abitubwira
namwe ntimwabimubajije
ntabwo twamubajije
nshuti zacu ikiganiro iwanyu mu ntara nagihumurije ndabashimiye cyane mugire umunsi